isaha zitandatu z'umurango ziburamo duke ni uwo mushitsi w'iteka atwara ishirahamwe ryita imfungurwa ku isi PAM igisata ca Afrika yarashitse mu ikambi y'impunzi z'abarundi Induta muri Tanzania ari kumwe n'abandi batari bake harimwo n'abaserukira ishirahamwe HCR ryitaho izo mpunzi bagishika bakiriwe n'imigumuko y'abamwe mu mpunzi batararonswe ifungurwa ryo mu kwezi k'umunani abo bataye amabuye barabuza nuko imodokari zirengana ariko igipolisi cyagerageje kubasubiza hasi nk'uko bivugwa n'umwe mu barongoye abandi muri izo mpunzi
hari abantu batari baronka ifungurwa haraciye yinga bariko barasaba ifungurwa none hakurya ngo habaciyeho akenshi ukabyokera mu maso ubu twashwiragiye ashahanaze byamaze kundakira bari tukwigaragambya bariko bararondera ifungurwa aho basanzwe bazakirira kugeza n'ubu ntibazironse hakuzironka baciye atuma ko abapolisi benshi kandi bambaye inkingo n'inkoho zitera ejo ukabyokera ku buryo abantu bariko barashwiragira hari abamaze gukomereka kubera agashavura ziharaye inzara hazinduka inzigo nk'umuntu amaze iminsi irenga itandatu atararonka ifungurwa tuba dusanzwe turonka n'ifungurwa nke ariko kugeza n'ubu bakaba batarazironka bamwe rero baciye bagira agashapu baca batangura guterana amabuye
ibibazo bikora bikuru abaserukira abandi mu ikambi y'impunzi z'abarundi Induta bari biteguriye kubwira abo bashitsi babagendeye n'ibyerekeye inzara iharangwa izo mpunzi zivuga ko ari akajyo keza ko kuganira n'ababagaburira aribo bagizwe n'ishami mpuzamakungu ryitaho ibifungurwa PAM ubu ni umwe mu batumiwe muri iyo nama twavuganye akaguma kataratangura
bajya kuvugana tubaze kubera ikintu kagifungurwa mu mezi atandatu yari inshuro zitatu yuko mu makambi yose agize isi cyangwa izindi mpunzi ariko byaba biriko biraba avuye muri Tanzania dusanzwe avuye muri Tanzania ariho biriko biraba gusa tujye tubabaza none kubera iyo ahangaha bitariko biraba yose igihe kabiri ni uko tujya kugerageza kuvugana tubabaze mbega bizotuzwa ryari kuko nk'ubu mu nama iheruka twagize ku wa kabiri hakaba ariko baraduha ubutumwa bavuga yuko nagundi atagihindutse ko bashobora gukura kandi magarama none nibyo ubundi bisubiye bakoresha ayandi magarama aho ryoba ari ibara riguye tukajya kuvugana tubaze ikintu nabo ariko baritegura gukora kugira bakingire impunzi kuko Rwanda byaradugijwe mu Uganda biradugwa mu Uganda aha biragabanuka dushaka iyo bavuze kuduha umuco gutuma ngari ho bigabanuka kandi bikongerera ikibazo cy'umutekano cyo kwitwa kivuga cyaza byageza kugishyikiriza
zimwe muri izo mpunzi z'abarundi zivuga ko izo mfungurwa atanindwi zibiri zizimaza zitaraziheza bavuga ko iyo nzara ituma kwa muganga haguma huzuye abantu barwaye indwara zituruka ku gufungura nabi
ntizikwiye na gato ahubwo hashaduka indwara zifatiye ku gufungura cyane cyane nk'ikubana indwara ya kwashi hamwe n'izindi ndwara nyine tutibagiye nka malariya nk'iyo umuntu ariko arafungura nabi bituma akunda kurwaragurika winanase wafunguye rimwe ku munsi biramara iminsi indwi ufunguye neza nta miyinga yohera utarabimara
abo bashyitsi b'iteka bariko bagendera ikambi y'impunzi z'abarundi Induta muri Tanzania ni irya mbere babagendera kuva bashika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu iyo kambi kandi igize iminsi igenderwa n'intumwa zitari nke haherukayo abaserukira ibiro by'umuhuza mu matatu y'abarundi Pierre Clavier Niyonkuru yarusha ku bw'ijwi ry'Amerika.